Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa mbere genekezo rya kane nyandagaro umwaka 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahanikaze murano makuru twabateguriye amakuru adakubagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo ku mutumba Mugano ni muri komine Butihinda mu ntara ya Buhumuza basaba inyamiramabi gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane abagandaguye bunyamaswa Simone Karenzo mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira wa kane mu ndwi iheze bamusanze aho yakorera akazi kizamu. Abasirikare barenga 150 bakorera ku bitaro by'abasirikare mu gisagara cha Bujumbura baridogera abarongoye ibyo bitaro ko babatse batabagijije inama umushahara bahawe kuva ibyo bitaro bihabwa ubwigenge mu by'ubutunzi haraheze hafi imyaka 30. Abagendesha imodoka bakoresheje barabara y'igihugu numero ya 6 bava ku mugwa mukuru wa komine Muyinga baja ku mupaka w'Ikobero basaba ubushikiranganji bw'inyubako kubasanurira iryo barabara risigaye rimeze nabi kubera ibinogo bijyuzuyemwo. Bakibutsa ubwo bushikiranganji ko haheze imyaka 2 bubemereye kurisanura ariko n'ubu ngo akaba amaso yaheze mu nzira. Aya nayandi ni mukanya cyo tujya ku Donido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru tugira duhere ku bijanye n'agateka kazi na muntu. Abanyagihugu ku mutumba Mugano muri iyo zone nyene ni muri komine Butihinda mu ntara ya Buhumuza basaba ko hoba amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane abambuye ubuzima umunyagihugu Simone Karenzo mu ijoro ryo kuwa gatatu ishira ku munsi wa kane indwi twaraye dusozereye akaba yiciwe ngaho nyine imunago aho yarasanzwe akorera akazi kizamu. N'inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Ku mutumba Mugano zone Mugano muri komine ya Butihinda intara ya Buhumuza abanyagihugu bari mu gahinda kajanye n'urupfu rw'umutama Simone Karenzo yakerewe izosi mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira kuwa kane abamwambuye ubuzima bakaba bamusanze aho yarasanzwe arayira amazu y'idandarizo. Abo banyagihugu basaba inyamiramabi gukora amatohoza kugira ngo hamenyekane abamugandaguye bakongera bakagenda basahuye mu mazu y'idandarizo indwi. Uno munyagihugu asaba ko abagandaguye Simone Karenzo borengutswa imbere ya sentare.
Bikumvikana ko umuntu wasamu hano hari basamu barabakorana ashobora gukirirwa igitungo akavuma n'umwe amatabara bo muntu yagandaguwe n'amabutike ashika indwi akapama kwa akika kandi atari metero shika 50 ziriho yari ikirindiro cya polisi. Saba inyamiramabi ko zogira amatohoza maze wagandaguye inyamaswa umutama Simone Karenzo agakwitwa inahe muganga.
Abo banyagihugu basaba ko uwikekwa ko yagiye muri iryo joro gutanga amategeko ku bazamu ingene bokwirarira kandi atari umukoresha wabo yogigwa ko amatohoza waboneke umuco kuri urwo rupfu. Mu ruganda rw'amakuru rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye umustaneri wa komine Butihinda kugira ngo atange umuco kuri urwo rupfu rw'umunyagihugu ariko twamukenye.
Pacifique Nkeshimana, turagukengurukiye. Abasirikare bakorera ku bitaro by'abasirikare byo mu gisagara cha Bujumbura ni muri komine Ntahangwa baridogera abarongoye ibyo bitaro ko babatse batabagijije inama umushahara bahawe ku byo bitaro bihabwa ubwigenge mu by'ubutunzi haheze hafi imyaka 30. abasirikare basaba gutunganirizwa nk'uko biri ku bandi basirikare bakorera mashyirahamwe afise ubwigenge bwo kwitunganiriza iby'ubutunzi narijya iyo ngingo ijyo gusongera isibe mu bihe by'ubukene bwugarije abarundi n'abo basirikare barimwo. Inkuru ya Bonfils niyongere.
Abasirikare bakora ku bitaro by'abasirikare bose hamwe barenga 150 bagizwe n'abaganga, abaganga basanzwe n'abaganga b'abahinga, abaforoma b'abahinga hamwe n'abaforoma basanzwe cyo kimwe n'abakorera mu gisata cya laboratoire. Hakaba kandi hari n'abavuzi bita Brancardier de Comba cyo kimwe n'abandi bakozi bakorera mu bisata bitandukanye by'ivyo bitaro. Bari bamaze hafi imyaka 30 bafise uburusho bahabwa kuko bakorera mu gisata gifise ubwigenge bwo kwitunganiriza ubutunzi. Akarero batanga ni bitaro by'abasirikare, ishyirahamwe ryo kuzigana no kugurana rya gisirikare SECADEM, ishyirahamwe INSS hamwe n'ishyirahamwe riraba iby'inyubako za gisirikare RMC. Basigura ko iyo ngingo ije gusongera isibe mu bukene bwugarije abarundi n'abasirikare barimwo. Bavuga ko umusirikare wese yasanze mu mpera z'ukwezi kw'indwi ku mushahara wiwe yatwawe amafaranga arenga 300,000 mu mafaranga y'amarundi. Iyo ngingo basigura ko ari ingingo y'agahotoro ije ikurikira izindi zafashwe imbere yaho, aho batswe amafaranga y'agashiruka bute bita prime de santé yatangwa iciye mu bushyanganje bw'amagara y'abantu yatanzwe n'ishyirahamwe diraba iby'amagara y'abantu ku isi OMS, yangana n'ibice 50% by'umushahara w'iyandiro bita salaire de base hamwe n'agashiruka bute bita bonification yangana n'ibice 20% by'umushahara w'iyandiro ariko bita salaire de base nyene hamwe n'agashiruka kaute kizamu bita prime de garde kangana n'ibihumbi 17,500 by'amafaranga y'amarundi batswe kuva mu mwaka w'2023. Bavuga ko batabona ingene bagiye kubaho kuko nk'ababa barafashe ingurane mu mabanki atandukanye kubwabo ngo n'ivyahuha buca bihuhuka. Basaba ubuyobozi bw'ibitaro hôpital militaire hamwe n'igisirikare kubasubiza uburusho bwose batswe hadakurikijwe amategeko n'inama n'ingingo. Radio Nzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone General Mark Nimburanira arongoye ibitaro by'abasirikare kugira ngo ico avuze kuri iyo myidogo y'abakozi b'abasirikare bakorera ku bitaro by'igisirikare.
Arakoze Bonfils niyongere. Bamwe mu bagendesha imodoka baca mu ibarabara y'igihugu nimero 6 bava ku mugwa mukuru wa komine Muyinga berekeza ku mpaka w'Ikobero baridogera iryo barabara risigaye rimeze nabi kubera ibinogo byinshi byibonekeza muri iryo. Ibyo ngo bigashobora gutera amasanganya ngo kuko buri mushoferi atakigendera ahategekanijwe, bagasaba ubushikiranganji bw'inyubako ibikorwa bya leta n'uburaro kurisanura ku neza barikoresha. Inkuru ya Julien Muzinga.
Ingendo zo mu ibarabara ry'igihugu nimero 6 igice kiva ku mugwa mukuru wa komine Muyinga gushika ku mupaka w'Ikobero ngo nizorohera abashoferi bunguruza abantu n'ibintu kubera ibinogo birimwo nk'uko bimenyeshwa na bamwe muri bo. Iryo barabara rikoreshwa n'ingenzi zitandukanye zaba izija canke ziva mu makomine ya Kera ya Giteranyi, Butihinda mu ntara ya Buhumuza hamwe na Bwambarangwe no mu ntara ya Butanyerera. N'ingenzi zisohoka igihugu zigana ibihugu nk'u Rwanda, Ubugande, Kenya na Tanzania zifata iryo barabara uno munsi atako gifashe nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga. Abashoferi basaba leta gukora iryo barabara ngo kuko biteye isoni ku gihugu kubona ibarabara ricamwo ibice 98% by'ibidandazwa byinjira mu gihugu na bike bisohoka hanze rimeze uko byifasha ubu. Tubibutse ko ibyo biruko mu gihe haciye hafi imyaka ibiri umushikiranganji w'inyubako ibikoresho bya leta n'uburaro Dieudonné Dukundane amenyesheje ko igice cy'ibyo barabara cyari kigiye gusanurwa mu kiringo cy'indwi zibiri ariko n'ubu icyo kibazo kikaba kitarava mu nzira mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe ntituraronka kuri telefone umushikiranganji w'inyubako kugira atange umuco gucoba kiko kirakogwa
Inzamba Ano makuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata cy'ubutunzi ingingo ibanki nkuru y'igihugu BRB iherutse gufata yo kurekurira abadandaza gukoresha amafaranga y'igihugu cy'Ubushinwa bita yuan mu kibanza cy'amadolari mu kuja gukura ibidandazwa muri ico gihugu ngo ni ingingo atakintu kinini ishobora gufasha abarundi ahubwo ngo ishobora gutuma ubutunzi bw'igihugu busubira inyuma ibyo bivuga na Diomede Ninteretse n'umuhinga mu by'ubutunzi nguretse ko iryo faranga ritoroshe gukoresha mu rudandazwa uburundi ngo nta bintu bufise ngo byoshorera mu Bushinwa byotuma baronka amafaranga nkayo tutega amatwi Diomede Ninteretse akaba bivugiye kuri radio Bonesha FM
ingingo ya BRB yuko giye gutanga amafaranga y'amayuan n'amafaranga y'amashinwa no kwibaza igituma muri igihugu amadolare yagiye arakena bwa mbere ho no kumenya yuko ari kubera umwimbo wagabanutse cyane umwimbo w'ibintu dushora hanze kugira bizane amafaranga y'agaciro aha twavuga nka kijya cyayi ikawa amafaranga twakora mu butare reka mbere n'ibindi twadutanzwe dushora nk'ipama nk'izabraudi zazishora inzoga hanze zikazana amafaranga y'agaciro uye bel bifata ingingo yuko bakoresha amafaranga vyekeye kurangura mu Bushinwa yuan n'ingingo koko ijanye n'izo bel bijejwe ariko ntawuvuga ko bica bizana wa mwimbu w'amafaranga y'amashinwa yuan kuko nasabye tugiye gushorera ubunyene ubu gushubushinwa ubunyene cyihuta nivyo hazoba ivyo bintu vyo guhanahana ibitandazwa hagati y'Uburundi n'Ubushinwa ama bakoresha amafaranga batanzwe ariko baravuga kuko yuan hazoba ari amafaranga yo guhanahana ibitandazwa cyo kimwe n'andi faranga inkurikizi ziboneka nuko twemeye gukoresha amafaranga ya mayuan hari ibibazo bica biza bitari bike cyane cyane yuko ubutunzi ku isi babuharura bafatiye ku mafaranga y'amadolari aha mwomenya yuko n'abashinwa baheruka kuja kuvugana n'abanyamerika kugira bemere koko kuzaba bashobora ngaho kandi mbere yo bashiye ko n'amadolari duana arenga 15 urumva rero Burundi ntibushobora rero kuba ari bwongoro nk'akarusho kuruta abashinwa bakirondera ngene faranga ya mayuan ubandanye ubandanye wongera uyavunja mu yandi mafaranga na cyane cyane amafaranga y'amadolari n'amayero kuko bibujijwe ariko bitera ingorane gusumba uko byari bimeze na cyane cyane ko amafaranga y'amashinwa ubu biguye kuyahanahana mu nivo y'uganda mpuzamakungu saba ibyo bita shift nk'ubu uyu abashinwa ntibafite ibyo bintu by'amashift kigere n'abanyamerika ibyo rero bishobora kuba atari ibintu bica byoroha n'ingoga ko n'abarundi bataramenyera gukoresha amafaranga ni ukuvuga ko hari ibindi bije kugorana cyane ugereranyije n'ibyari bihari ariko n'ibintu bikiri kure cyane hatari bwagere ko twe tubyijukira naho hoba harimo akarusho bishobora gufasha ariko mu mwanya wa kazoza byo ntibishobora kudufasha cyane na cyane cyane ko ubu dukeneye ibintu byinshi bitaraje muri ayo mafaranga mayuwa nuko BRB ufata umwanya ukwiye mu gusigurira abasanzwe badandaza
yari Diomede Ninteretse akaba ari umuhinga mu byerekeye ubutunzi Turangirize ano makuru yerekeye inkino aho mu guserukira igihugu wa volleyball mu bigeme batarenze imyaka 20 ku munsi wa gatanu ariho bafata indege ibashikana mu gihugu cha Cameroon aho bitavye inkino za Afrika ziriko ziraba kuva kuwa kabiri gushika kuwa 12 myandagaro ibihugu indwi nivyo vyitavye iryo higanwa arivyo Uburundi, Egypt, Kenya, Uganda, Maroc, Senegal na Cameroon yatunganije izo nkino ibihugu bitatu vya mbere ku mugabane wa Afrika bizoca biserukira Afrika mu nkino z'igikombe c'isi yose bitekanijwe mu mwaka uza umupira w'amaguru naho umugwi mushasha Vision FC urabandanya kwitegurira ihiganwa ry'umwaka w'2025 ushira wa 2026 kuri uyu wa gatandatu Vision FC yatsinzwe na Aigle Noire yayitsindiye igikombe cy'ihiganwa riheruka tukibandanya mvyumvyerekeye mupira w'amaguru hariya mu gihugu ca Canada. Burundi bwaraye butahukanye igikombe mu higanwa ry'abakinyi baturuka mu bihugu bya Afrika. Burundi bukaba bwirahiye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igitsindo kimwe ku busa. Nikura ya makuru inkino duciye dusozerera ko amakuru twari twabateguriye kuri uyu wa mbere. Reka shimire mwebwe mwese mwaduteza abiri, shimire n'abagenzi banje bamfashije kuyegeranya naho butaha.